nzamba
nzambira samirana
ikaze makuru twabateguriye hadiyo inzamba turi kuwa mbere igenekezo rya kabiri hamyandagaro zane nkuru nziza kuri mikro amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru azikurikira mu makuru ajyanye n'umutekano muke ubwicanyi burabandanya kuvurwa mu Burundi hari umuntu yunguruza abantu yishwe n'abantu bamutegereye mu nzira mu ntara ya Muyinga Imanyoni naho mu ntara ya Bururi havugwa umwigisha yakubiswe inkoni kugeza hapfa aho ni mu gicegeranyo cy'ishirahamwe akati Burundi cyerekana ko abantu 17 bishwe mu kwezi kwa Mukakaro uburongo y'igipolisi muri komine Mugamba Moyize arakaza arahigira uwo wese azofatana nimero yo hanze muri telefone yiwe agabisha abatanga makuru hamuvugwa ko mu Mugamba ku maradiyo akorera hanze y'u Burundi Murano makuru turaza kubabwira yajanye n'inkino aho amahiganwa ya Sekafa mu mupira w'amaguru Kagame Cup yarayatanguye Burundi bukaba abga araserukiwe aya hamwe n'ayandi nimuje kure nimukanye sase
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tuyahere kuyajanye n'ubukozi bw'ikibi buvugwa ikiziga cy'umugabo w'imyaka 25 yarasanzwe yunguruza abantu ku ipikipiki cyaratowe ku muhinga mu wejo kuw'Imana mu masaha y'umugoroba ku mutumba Mangoma zone Mugano ya komine Giteranye mu ntara ya Muyinga nk'uko amakuru hatandukanye abaho mu Mangoma abimenyesha ngo nyakwigendera yoba yaguye mu mutego w'abagizi banabavuye muri komine ya Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo aho yari yunguruje ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ingenzi ni nkuru tubaza Josine Kazi
Nowe nibigira yarasanzwe ava ku mutumba kobero wa komine Butihinda ngo yunguruje ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ingenzi yaje muri komine ya Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ariko arataha agwa mu mutego w'abagizi ba nabi baca baramwica imbere y'gutwara ipikipiki yiwe ifise iparati G1034A ikiziga rero cy'uwo mugabo w'imyaka 25 catowe ku muhinga mu wejo kw'Imana mu masaha y'umugoroba hafi y'ishure ryo mu gacimbiri katiro umutumba Mangoma zone Mugano ya komine Giteranye nk'uko amakuru atandukanye avaho mu Mangoma abimenyesha nibigira noweleze ngo akaba yoba rero yishwe ku munsi wa gatandatu kuko bamwe mu bajyango biwe bavuga ko bamuherutse kuri uwo munsi atigeze atahuka abo bagizi banabi gushika ubu bakaba bataramenyekana amakuru ava mu ntwaro aho ku mutumba wa Mangoma avuga ko igipolisi cyatanguye amatohoza kubo baragandaguye muhisi nibigira hari haciye igihe kitari gito bene ubwo bubisha bwo kugandagura abunguruza abantu ku mapikipiki butavugwa mu ntara ya Muyinga inyuma yisamburwa mu mwaka w'ibihumbi 2017 ry'akagwi k'abagizi banabi kari kageramiye abunguruza abantu n'amapikipiki bakorera mu ntara ya Muyinga
tubandanize kuri no nkuru ivunaguye umuntu w'umugabo haba ku mutumba Muzamba muri komine Songa intara ya Bururi yarayapfuye dewo irakoze numwigisha wo kuri lise kominale Manyoni ya sandabiye ku bitaro by'Imatana mu ijoro ry'Uwimana rishira uwa mbere amakuru avaho muri komine Songa akaba avuga ko uwo mwigisha yishwe n'inkoni nyinshi yakubiswe n'uwo bavukana icyo bapfuye ntikiramenyekana ariko bibaza ko yoba ari amatati yo mu muryango ayo makuru aremezwa n'abo mu muryango wiwe uwo yikwekwa ko yakoze icyo kibi hakaba yamaze gufatwa hakaba ari mu minwe y'inyamiramavi nk'uko amakuru ava mu gipolisi avyemeza mu makuru ajyanye na gateka kazi na muntu abantu 17 baragandaguwe 13 baranyuruzwa naye 37 barahagarikwa bidakurikije amategeko muri uku kwezi kwindwi kwa raye guheze biri mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe Erukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi risohoka buri kwezi abo bagandaguwe batowe ibiziga mu nzuzi no mu mashamba kure y'imiryango yabo abagirizwa ayo mabi ngo ni bamwe bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi hamwe na bamwe bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ikibabaje ngo nuko umubagirizwa ayo mabi atanumwa akomakomwa ibiri muri ico cegeranyo tubibaze Trifine Kani wabo.
Ico cegeranyo cerekana ko ukwezi kwindwi guheze atagahenge kabonetse mu bijanye n'igandagurwa ry'abantu hamwe no kunyuruzwa. Cemeza ko hafi mu ntara zose z'igihugu abantu bagandaguwe batogwa ibiziga. Intara hiciwemo abantu benshi gusumba ni intara za Cibitoke na Bujumbura, hishwe bane bane muri buri ntara. Mu ntara ya Cibitoke ibiziga byatowe mu makomine ya Buganda, Rugombo na Cibitoke. Ibyo biziga byose byatowe ku magenekereza atandukanye. Mu ntara ya Bujumbura ibiziga byatowe mu makomine atatu ariyo Mutambu, Nyabiraba na Kanyosha. Mu ntara ya Gitega hatowe bibiri, kimwe mu ruzi Ruvyironza, ikindi mu gisagara cha Gitega. Mu ntara za Kirundo, Makamba na Kayanza hatowe umwe muri ico kiringo c'ukwezi. Mu Kirundo catowe muri komine Busoni, Imakamba muri komine Kayogoro, nayo mu ntara ya Kayanza catowe muri komine Gahombo. Kuvyerekeye abanyurujwe baburi rengero, ico cegeranyo kivuga ko haharuwa bashika 13. Intara banyurujwemo ni Gitega, Bujumbura, Bujumbura Meri, Kayanza, Mwaro na Bururi. Abahagaritswe bidakurikije amategeko haharuwe 37. Abakoregwa ayo mabi na batavugwa rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abahoze mu gisirikare cya kera. Abagiriza ubwo bubisha ico cegeranyo kidoma ku rutoki bamwe mu bajejwe intwaro ugwaruka gwibonera kure hamwe na bamwe mu bapolisi. Ikibabaje ku bw'ico cegeranyo nuko abagirizwa ayo mabi badakurikiranwa, bigasigura ko ubutungane butegwa igitsure.
Ubwo bani bwinshi mu banyagihugu muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, komiseri ya Moyiza arakaza bataziranyeganyega kuva aho muri radio Inzamba bavugiye uwariwe n'ivyamuranze yaciye amera nk'inyamaswa yibonye kwa maraso. Avuga ko agiye guhigura n'uwo wese azosangana muri telefone ngendanwa inimero zo mu mahanga. Ni inkuru twateguriwe na Beni Axel Khan.
Abanyagihugu muri komine Mugamba bavuga ko babayeho mu bwoba budasanzwe uko bukeye uko bwije kugutinya kugirirwa nabi na komiseri Moyiza arakaza bataziranyeganyega arongoye igipolisi muri iyo komine. Abo banyagihugu batashimye kuvugira ku vyuma vya radio Inzamba kugutinyira umutekano wabo, bavuga ko Moyiza arakaza bataziranyeganyega kuva aho yumviye amakuru amuvuga n'ivyagiye harakora yaciye asa n'inyamaswa yibonye ko amaraso. Aguma ahigira abatanze amakuru yiwe ko bazotegerezwa guhigura. Amakuru radio Inzamba imaze kumenya nuko ho bategekanijwe umukwabu aho bazora abantu muri telefone zabo ngendanwa. Bo bazosanga afise inimero zo mu mahanga cane cane zo mu gihugu c'u Rwanda, bazoheza mufate nk'inkozi y'ikibi nkuko amakuru ava muri bamwe mu bapolisi bamwegereye abivuga. Mu ndwi zibiri ziheze komiseri Moyiza arakaza bataziranyeganyega akaba yarafunze abanyagihugu mu Mugamba bagera kuri 10 harimo umukenyezi w'umusirikare yahunze igihugu. Bamwe bafungiwe mu mabohero atandukanye, abandi uruganda rwa radio Inzamba ntiruramenya aho bafungiwe. Mu bahagaritswe na Moyiza arakaza hari babiri barekuwe, umwe n'umukenyezi yakorera kuri Lise Bururi, uwo yarekuwe n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura ariko risigarana na matelefone yiwe ngendanwa. Uwundi akaba ari Eric Rugwingoga batazira Kabebe akora mu ihinguro ry'icayi ryo mu Mugamba aho bita Intentamaza, yarekuwe inyuma y'iminsi mike afashwe abanje kujanwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Kubera ubwo bwoba abanyagihugu muri komine Mugamba bakaba basigaye banatinya gutabariza uba yatawe muri yompi na Moyiza arakaza arongoye igipolisi muri komine Mugamba. Ruganda rwa radio Inzamba rwasuye kurondera komiseri Moyiza arakaza bataziranyeganyega arongoye igipolisi muri komine Mugamba ruramukena.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya hamwe mu matongo ya leta ari ku mutumba wa Mutambara mu ntara ya Rumonge yatijwe abanyagihugu ategezwa gusubizwa mu minwe ya leta kwitege kujya buramatari w'iyo ntara. Abanyagihugu bakaba bahagaritse umutima kuko batinya ko batazoronka handi baba. Abanyagihugu bakaba batemera kwa ayo matongo ari mu minwe ya leta nkuko bivugwa na buramatari Consolation Hanitunga. Ni inkuru twateguriwe na Vanessa Muhiteka.
Ayo matongo yo ku Mutambara ari ku buringanire bw'amahegitari yababa igihumbi. Amahegitari 600 leta yayahaye umugambi Pierre Ububu projet d'intensification agricole des communes du Monge Burambi, Ebuyengero. Imvukwari ukwigisha abanyagihugu kurima kijambere kugira ngo umwimbu w'uburimyi wiyongere maze abanyagihugu bikenure biteze imbere biciye muri ubwo burimyi. Amahegitari 310 ahabwa ikigo OHP gihingura amavuta y'ibigazi. Aha intumbero ngo kwari uguteza imbere igiterwa cy'ikigazi nk'uko bamwe muri abo banyagihugu babyigana. Uwo mugambi wakozwe imbere y'umwaka w'2009. Uwo mugambi umaze guhera mu mwaka w'2009 abari bawurongoye barashikirije leta ayo matongo. Ariko abanyagihugu bagumye barima ivyo bibanza bamwe baranubaka. Ubu rero hari impande zibiri. Abo banyagihugu bavuga ko badashobora kuyavamwo kuko boba bariko baranyagwa. Hamwe n'uburongozi bw'intara ya Rumonge buvuga ko ayo matongo ategerezwa gusubira mu minwe ya leta. Buramatari w'intara ya Rumonge akaba ahiruka gushiraho umugwi w'intara wiga ico kibazo gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Naho abari muri ayo matongo bavuga ko bariko bararenganywa. Buramatari w'intara ya Rumonge wewe sikabibona. Ashimangira avuga ko itegeko nshikiranganje ryo kwa gatatu munyonyo 2009 rigarukana ayo matongo muri leta ariryo yishimikiza, agasaba ko nyabuna abari muri ayo bose bokinjura. Radio Inzamba twarondeye buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yatumenyesheje ko ibyo bariko barakora bariko babikora kunize abanyagihugu bo mu Rumonge, ariko nta byinshi yashatse kuvuga.
Abadandaza bose badandariza amudukiyosike turi ku mpande y'isoko ya Ngozi basabwa kuzibomora zihuse atari uko ngo bazozibomoregwa. Iyo ngingo ikaba ifashwe inyuma yaho kiyosike imwe iri mu zidandarizwamo amatelefone yarayihiye kuri uwo Imana nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Amakenga akaba ari menshi ku badandaza abo muri iyo soko kuko batabona uwo muriro aho wajuva narijya muri ako kazu kadandarizwamo atanu umuyaga nkuba wari usanzwe uriyo. Ido nido na Delicia Kamikazi.
Nkuko amakuru dukura mu Rusagara cyangwa za Vyemeza hari mu masaha saa moya z'ijoro aho ako kazu kudandarizamo kasha ikiduga kivyeje kuzimya umuriro bita kizimyamoto ticateze kuza kuzimya ayandi makiyosike atarashikirwa. Ariko rero ngo biragoye kumenya iyo umuriro wajuzanana nkuko bamwe mu badandariza mu tutu kiyosike turi kubarabara babivuze kuko muri iyo kiyosike atamuyaga nkuba rusanzwe uriyo. Uruhombo rukaba rwabaye rwinshi kuri abo badandaza kuko mu gatondo ko kuri uwa mbere ata kiyosike n'imwe muri izo zidandaza amatelefone yari yuguruye. Amakuru dukura wakemeza ariko ko hari haciye iminsi abajeje intwaro babategetse kwimukira hejuru mu isoko mu bibanza byo mu magorofa bakava muri icyo kibanza kiri ku nkengera z'isoko iruhande neza y'ibarabara kandi hejuru y'umuserege utwara amazi. Nabo ngo bakaba batifuza kuhava kuko baramutse bimutse batinya kudadosura kuronka bagurira nk'uko byahora. Ku muhingamo kuri uyu wa mbere nyene utu dukiyosike uko 13 twahawe itegeko ryo gukinjura bagakora meza kuneza bakamenya iyo bimukira bonyine atagahata. Ikimodoka kibomora cyari cyahageze. Musitare Bucumi Joseph Martin akaba yabagabishije avuga ko utisamburira imodoka ica ibikora. Ingingo bakiriye nabi kuko bavuga ko batabona iyo baja kandi bimuwe aho bari bariyubakiye. Tubibutse ko hari ku igenekerezo rya 27 Ntwarante uno mwaka aho kuri uwo murongo dandarizamo amatelefoni hari handitse umuriro nk'uwo waturiye kiyosike zine ziratokombera.
Mukurangiza no makuru tubashikirize yajanye n'inkino inkino za Sekafa Kagame Cup zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo kuri no w'Imana niho zatangura i Dar es Salaam muri Tanzania. Uburundi bukaba bwaserukiwe na Message Ngozi uwo mugwi ukaba uri mu itsinda ritoroshe nk'uko tubishikirizwa na Jacob Sibomana.
Kuri uno wa mbere umugwi wa Message Ngozi niho ukina urukino rwa mbere mu nkino za Sekafa Kagame Cup ihiganwa rihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Inkino zikaba ziriko zirabera mu gihugu cya Tanzania. Umugwi wa Message Ngozi ukaza gutana mu mitwe na KMKM yo muri Zanzibar isaha 10:00. Umugwi wa Message washitse mu gihugu cya Tanzania uno munsi n'abakinnyi 15 bishobora kutoroha bivanye n'uburuhe. Nijoro niho wavuye tu Ethiopia ugana Dar es Salaam aho wasanze abandi bakinnyi bane bari kumwe n'umumenyereza Jimmy Ndayizeye bakaba bahora mu nkino za Sekafa z'abadashikana imyaka 23 aho Burundi bwatahukanye ikibanza cya kabiri. Kiretse kugorana tujanye n'urugendo Jimmy Ndayizeye umumenyereza mukuru w'uwo mugwi ntiyigeze awutegura biturutse kuri izo nkino z'umugwi userukira gihugu. Inyuma y'ugo rukino Message Ngozi izobisigaje gukina na Azam itariki 5 basozera inkino zo mu matsinda itariki 7 bakina na KCCA yo muri Uganda ifise ico gikombe bariko barahiganirwa. Message Ngozi ikaba iri mu itsinda ritoroshe na gato. Mu itsinda rya mbere harimo Young Africans yo muri Tanzania, Big Bullets yo muri Malawi, Express yo muri Uganda na Atlabara yo muri Sudan y'ubumanuko. Mu rukino rwabaye kuri uno w'Imana gwo kuguruza izo nkino, Young Africans yanganije na Big Bullets igitsindo kimwe ku kindi. Mu mpira w'amaguru kandi mu nkino za gicuti mu kurindira kiganwa ritangura igerekezo rya 14 za kuno kwezi, imigwi imwe irabandanya imyiteguro. Wayari Murambya yatsinze Eglinor y'Imakamba ibitsindo bitatu ku busa. Olympic Star y'Muyinga itsinda Musonga Tigitega ibitsindo bibiri ku busa, nayo Atletico New Oli y'Muyinga yatsinze Rukinzo y'Igipolisi igitsindo kimwe ku busa. Mu nkino nazo zo kwinonora imitsi zahuje amakaminuza 13 yo mu Burundi ku kibuga cya Muremera Ingozi, kaminuza y'u Burundi niyo yafashe ikibanza cya mbere mu bakobwa no mu bahungu. Ishure kaminuza ry'igisirikare niryo ryaje mu kibanza cya kabiri.
Murakoze meza mwese mwari muduteza 2 bakoze kandi n'abagezanje bafashije kubategura no makuru mwari kumena Diane Nkurunziza mugira amahoro mu banyu no mu vyanyu.